Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ikaze nshuti bakunzi muri kumviriza ibiganiro by'uno mwanya muri siya gatano muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe incamake y'amakuru tubafitiye muri kano kanya
haba mu mvura haba muci umuyaga nkuba twasezeranye na Regide uzoguma uboneka nkuko bitegekanije.
Uyu ni Jean Bosco Musavyi ariko akurikirana ibikorwa mu kigo Gigawatt Global kigiye kuzakira tanga umuyaga nkuba utangwa n'izuba mu ntara ya Gitega. Avuga ko ico gikorwa kije kizanye akarusho kuvyerekeye kuronswa amatara abanyagihugu. Iyo nkuru co kimenye yerekeye imvura yaraye yononye ibitari bike mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Tuzigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ngere ndabahikaze n'ututi bakunzi b'ijwi rya Amerika ndanabifuriza umunsi wa Mungu mwiza. Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu karere ka Rubavu gaherereye muri rengazuba bw'u Rwanda karere kaguyemo imvura itari nke. Ndi kumwe n'umugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikiranira hagufi ivyino nkuru. Claude amahoro ngaho mu Rubavu.
Amahoro amahoro Diane n'abakurikije ijwi rya Amerika muri aka kanya.
Imvura yaraye iguye kuno wa gatandatu yarishe ibitari vyinshi ari abantu yoba yarahitanye muri ako karere ka Rubavu canke ibindi vyahononokariye.
Diane imvura yaraye iguye kuri wa gatandatu yari imvura nyinshi cyane ku buryo umugezi wa Sebeya ukora ku mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu wuzuye usenya amazu agera kuri 26 ndetse hari n'abantu bagera kuri 5 bakomeretse muri aka karere kubera nyine imivu y'iyo mvura. Hari abo yatembanye ariko baza kurokorwa ku bw'amahirwe bakiri bazima ndetse hari n'amazu agera kuri 928 imvura yinjiyemo ariko yo ntiyasenyuka. Gusa ubuyobozi bavuga ko hari impungenge yuko imvura yongeye kugwa n'ubundi nayo ashobora gusenyuka. Hangiritse n'ubwiherero bugera kuri 254 ndetse hari n'amashuri yakozweho n'iyi mvura ku buryo ibikoresho by'abanyeshuri kimwe n'ibiribwa byabo nabyo byangiritse. Urugero wenda ni nk'ishuri rya ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo cyangwa se Ecole d'Art de Nyundo byagezwemo n'amazi ya Sebeya kuko riri ku nkengero neza z'umugezi wa Sebeya mu murenge wa Nyundo. Naryo amazi yinjiyemo yinjira mu nzu abanyeshuri baryamamo ndetse naho ibikoresho byabo byari biri nabyo birangirika. Kugeza ubujyane niyo mibare dukesha ubuyobozi ibyaba byamaze kwangirizwa niyo mvura. Ariko amakuru duhawe na minisiteri ifite ibiza mu nshingano mu kanya gato gashize batubwiye ko no mu karere ka Gicumbi imvura yaguyeyo yari nyinshi ariko ko nta bindi byangiritse uretse ko hari inkuba zakubise zihitana inka ebyiri zirapfa.
Abantu basenyewe amazu n'imvura ubu muri kano kanya tuvugana barihe baraza kuronkaho bakika umusaya bamaze gufashwa kugarukirwako?
Yani abantu basenyewe n'iyo mvura ni ukuvuga ngo ayo mazu 26 yasenyutse burundu ndetse n'ayo ngayo amwe agera kuri 928 yinjiwemo n'imvura. Abari bayatuyemo bamwe bacumbitse mu baturanyi abandi bahawe ibyumba by'amashuri baba bacumbitsemo cyane ko byari muri weekend muri mu mpera z'icyumweru ni ukuvuga ngo amwe amashuri ntabwo yakoreshwaga cyane. Niho abantu bamwe batabashije kubona imiryango iba ibacumbikiye by'agateganyo bacumbikiye mu mashuri kugeza ubu ngubu.
Urakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana bandanye ukurikiranira hagufi iyo nkuru hama akagira gishasha umenya uratubwira natwe duheze tugitangarize abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane ubwo ibindi naheza aho minisiteri ishinzwe ibiza n'ubundi zaba yasuye abagezweho n'ibyo bibazo ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu umaze kutubwira ko urimo guteganya ubufasha buzabashyikiriza ku munsi w'ejo ku wa mbere ubwo naho ku munsi w'ejo.
Urakoze cyane rwose mukanya isase duca dukubitira mu ntara ya Gitega.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Societe Gigawatt Global itanga umuyaga nkuba wa uturutse kuzuba kiriko kirubaka ku gatumba ka Milama zone mu Buga. Ikigo kizoza kiraronsa imihana itari mike umuyaga nkuba uturutse kuzuba. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika Gitega barashima gose kuko bavuga ko bari bafise ikibazo gikomeye cyo kuronka umuyaga nkuba. Umenyesha makuru wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana dusigurira.
Uko vyemezwa na Komimana irakiza umushikiranganje utari na gataka mu Burundi, ikigo gitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba kiriko kirubakwa ku mutumba wa Mirama zone mu Buga komine ntara ya Gitega kigiye gutuma ubukene bw'umuyaga nkuba buhera mu Burundi. Ni ikigo kiriko kirubakwa ku mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Buholandi n'Ibanki y'Isi yose. Abariko barashira mu ngiro uwo mugambi n'ishyirahamwe Gigawatt Global, isosiyete igizwe n'abanyamitari b'Abanyamerika n'Abaholandi. Icyo kigo giteganya gutanga umuyaga nkuba umwana na megawati 7.5. Ishyirahamwe Gigawatt Global ririko rirubaka icyo kigo rifitanye amasezerano n'ishyirahamwe ryo gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi Regidezo. Jean Bosco Musavyi ajeje gukurikirana ibikorwa kuri icyo kigo.
Uyu mucanwa mu bisanzwe dufitanye amasezerano na Regidezo hamwe na Leta. Uyu mucanwa uzoja muri rezo ya Regidezo, tuzokura insinga ngaha zishike ize gihajya kuri centre regionale ya dispatching, hanyuma Regidezo ikiwuteranya n'uwundi isanganwe ikiwukoresha muri rezo yose y'igihugu. Twebwe icyo tuzogera directement na ka centrale gatonyi tuzoba duhereje abanyagihugu.
Uwo muyaga nkuba urafise akarusho usumbije umuyaga nkuba uva ku ngomero z'amazi nkuko bimenyeshwa na Jean Bosco Musavi.
Yo hageze muci amazi arakama kubera ikoresha ingomero z'amazi. Twebwe rero haba mu mvura haba muci, twebwe umuyaga nkuba wacu uzoba wizigiwe. Tuzoguma dutanga umuyaga nkuba twasezeranye na Regidezo uzoguma uboneka nkuko bitegekanije.
Ijwi ry'Amerika ryaraze na bamwe banyagihugu baba ku Mubuga. Uyu mugabo yiyumunganya mu kumwe abantu no gushira umuyaga nkuba mu matelefone.
Muriro ntiwari kirenga abakiriya bakagenda n'amatelefone sinshobore kuyakira yose. No mu ijoro nkabo rudutara mugabo uru rugomero ruje ruzotuma ndonka umuriro abakiriya ntibazosubira gusubira inyuma, kandi amatelefone nzo yakira yose n'amatara mu ijoro nzo yaronka n'abana bige mu ijoro abo mfise.
Uyu mukenyezi nawe ati abakenyezi bagiye koroherwa mu buzima bwabo bwa misi yose.
Ikigiye guhinduka kigiye kuba kinini cyane. Urabona nk'akarorero twege mu rugo. Hari igihe nk'akarobwira ufite ibikorwa byinshi warukeneye kubikora habona bijya bikagucanga biriya bikagucanga, ariko uzokwasa gatara ibintu byose ubikorere habona utegura ibifungurwa neza. Si ibyo gusa, gusyesha hari igihe hagera gusyesha ukavuga uti mbe ngahano kwikoma bu mbe ngahano kumubuga, ugasanga kikubereye ikibazo. Mbe uwo munsi ukajya n'ideni bitari bikenewe wari kuja gusyesha byiwawe. Kubw'ibyo rero tuzobangukirwa no kuja gusyesha, tuzobangukirwa no gukora iyindi mirimo yose ikeneye umuyaga nkuba kubw'ibyo tworoherwe gusumba.
Jean Bosco Musavyi avuga ko uwo mugambi wa Gigawatt niwamara kuja mu ngiro atamatara zosubira gukena mu Burundi.
Boje nibaza ko ikibazo cya Delestage kigiye guhera simu igitega honyine no mu gihugu cyose kirashobora guhera, kubera ko uyu muyaga nkuba wacu ni megawate 7.5, nuvuga ni hafi y'uwo urugomero rwa Gwegura ruriko ruratanga uno munsi. Ni ukuvuga ko baharuye ukuntu ingo zisanzwe zikenera umuyaga nkuba ushobora gutuma hiyongera ko ingo 50,000 batahora baronka umuyaga nkuba. Urumva ko atari ibintu bitonyi bizotuma Regidezo yiruhutse n'abanyagihugu biruhutse.
Ekana ko Imana irakiza mushikiranga ndi utare na gataka mu Burundi aremeza ko mu myaka mikiri imbere amakomine yose mu Burundi yoba yarose umuyaga nkuba
nimba koko umuyaga nkuba ari umugambi wa mbere amakomine tugiye kubibona muri ya migambi ijanye no gukoresha amafaranga leta iha amakomine imiliyoni 500 buri komine umugambi wo gutanga umuyaga nkuba hagati mu bene gihugu wabaye umugambi wa mbere koko natwe twihutire kugwiza cyangwa tubona imihora ikiwutwara kugira ngo abene gihugu ubashikire twemera ushiranganje yuko mutereke ubuhinga kugira ngo ibyo bikorwa bikoreke abahinga barahari tubafasha uko dushoboye kugira ngo ejo mu myaka 2023 turize neza igihugu cy'u Burundi coba gifise niburi buri hagati mu gihugu abenye gihugu bashika ku bice 15% bafise umunyaga nkuba
biteganijwe ku ikigo cya Digawatt ku mutumba wa Mirama kizotangura gukora mu mpera z'uno mwaka w'2018 Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nuko rero ejo saa yindwi zimwe mu nkuru turiko turabatororokaniriza muzoshobora kumva mu kiganiro iwanyu mu ntara hariho nk'iduzwa ry'amakara mu ntara ya Bururi hakaba kandi n'ikibazo c'abagendana indwara ya sida ibubanza bavuga ko kubona igihugu kitakironka amafaranga menshi avuye hanze biriko birayabagira ko ingaruka mbi murabahagufi ya maradio yanyu ejo saa yindwi mwidonido y'izo nkuru. Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza ku kiganiro c'abanyedini mugenzi wacu Diane Ndonse aho yakira abanyedini bakagaruka ku kibazo c'uruhara rw'urwaruka mu kumbatira amahoro mu bihugu bitandukanye haba mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Diane Ndonse Bujumbura aratangura yakira abatumire bari kumwe.
Patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mukuru mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na rukirisu by'urwaruka turabaramukije
nagize bwakeye
twakire na LH Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabaramukije
turamutse n'abatumvirize nabo turi kumwe.
Ego twakire na Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashyirahamwe y'urwaruka mu Burundi CPAG namwe bwe turabaramukije
amahoro neza.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku bijyanye n'ico amadini n'amasengero akwiye guterera mu rwaruka kugira ngo rushobore guharanira amahoro. Patiri Nikiki amasengero n'amadini akwiye gufasha kugira ngo urwaruka rushobore guharanira amahoro rushiko rubikora.
Ivyo twebwe muri Ekleziya Katolika ifasha urwaruka kugira ruhanira amahoro ubwa mbere biva ku nyigisho nyene n'ihangiro y'Ekleziya Katolika. Kuko mu nyigisho z'Ekleziya Katolika dusanzwe iryo hangiro ry'amahoro turihabwa n'uwo nyine dukurikira ariwe Yesu Kristo. Ariko urwaruka ku buryo bwiharije turarwigisha guharanira amahoro duciye mu bintu byinshi ubwa mbere duciye mu mahwaniro y'urwaruka nyine duciye kandi kuri bitwita imihari urwaruka rurahukiye mu byo twita imihari hanyuma kandi duciye nko mu mashure ku nyigisho zitandukanye amaclub mu mashure mbere novuga nti no hagati nyine y'amashure n'ayandi hariho ibintu byinshi bihanira byo guharanira amahoro bihuza amashure n'ayandi amamatch nkino cyangwa ubucuti amashure n'ayandi agiriranira.
Eh Sharuna mbega mwebwe namwe mu midini wanyu murafite ibikorwa mutunganya nk'uko twumva Ekleziya Katolika ibikora kugira ngo bishobore gufasha urwaruka guharanira amahoro.
Umuntu yabanza kumenya ubwa mbere ko urwaruka ni nguvu zidasanzwe haba mu kwemera haba mu bikorwa bya misi yose. Ubugira kabiri nuko umuntu atamica afise kugira ngo urwaruka turusabe ko ruharanira amahoro nuko tubanza kwerekana amahoro n'iki ibyo nica mu nyigisho rero no kubigisha rero haba ku ntebe y'ishure haba mu nyigisho za misi yose no mu mihana kuko turavugana n'abavyeyi nyine bakwiye kuvugana n'abana babo kuko hari abavyeyi benshi usanga amatsiko n'umwana agiye mu ishuri avuga ati kwa kundi ku inka y'umucingo nahejeje ngo hasigaye umwungere akibagira yuko ateza kuguma ariko aragira ikiyago. Tukamya kandi yuko urwaruka rurigana
rurigana rushaka gufata ishusho kuri bakuru babari imbere nuvuga rero yuko mu bijyanye n'inyigisho nuko menya yuko ejo kugira ngo hazobe heza nuko bazabahateguye bakategura kuba hifuza benshi bakunda kuvuga ngo gwaruka ngo ni Burundi bw'ejo mugatori batuti ni Burundi bw'uyu munsi no bw'ejo kuko umunsi barafite ibyo abazwa ejo naho kandi kazaba bagejwe amabanga yenda kumakomeye kwavuga ejo mengo naho natazoshita nubwo ariko ariyo imigambi myinshi umuntu ateza kugira ugwaruka kugira ngo rumenye ico ruri rumenye yuko ibyo bitariko beregena neza uyu munsi ejo kugira ngo azibikosora ariko bakwe kuba afite inyigisho zikwiye
ego ego Jean Baptiste amadini n'amasengero murakorana kugira ngo mufashe uko gushigikira ubwo gwaruka mu guharanira amahoro
uno munsi je noshima gose intambwe ugwaruka rugeze ko mu bikorwa rusanzwe bikororarangura bivuye ku mfashanyo zitanzwe n'amasengero hamwe n'amadini ariko nkavuga nti umva ugwaruka ruri ku kivi ni ngombwa rero yuko utwo twigoro twongerezwa kuko dufatiye kuri kahise cyangwa no kuri kubu hari ibibazo byinshi biri mu gwaruka cyanye n'ibyo n'ibijyanye no gukarihirizwa ubumenyi cyanye nuko ugwaruka rubaye hata ariko n'ugwaruka no vuga rumaze kwisununura kuko twebwe muri mu runani rw'amashyirahamwe CPG dukorana n'ugwaruka ruri hanini mu mici ibiri ifatiye ku myaka hari ugwaruka ruri mu myaka iri hagati ya 14 na 25 ubwo ugiye kuraba umuce munini n'ugwaruka rusanzwe ruri ku mashuri abo rero barahabwa indero w'ikiye mashuri barahabwa indero w'ikiye buri ya maclub ariko kandi hariho n'urundi gwaruka rufise imyaka iri hagati ya 18 na 35 ubwo akenshi ni gwaruka usanga ruriko rurondera akazi gwaruka rufise ingorane idasanzwe z'uko usanga rudafise ikintu rukora ivyo rero musanzwe mubizi yuko iyo umuntu adafise icyo yihereza akenshi ni ahandi cyo usanga agiye guhurumbira ivyo atategerezwa guhurumbira ariko ubundi umuntu yari kukiza ariko arakora birafasha kugira yumve ko byukuri yo sahiriza muri uko gusimbataza amahoro muri rusange rero ugwaruka nuko gofashwa mu kwiga hamwe no kwiyumvira imigambi irashe yotumejo rushwa kuronka ico guhereje
ego patiri yari yavuze ko ari amahwaniro bagira mugabo atatubye neza mbega muri amahwaniro ni giki hanini mu bafasha ugo gwaruka
muri ayo mahwaniro akoranira mu gwaruka rutandukanye mu budasa bwabo irantanga karoreye kuko ari yatunganya ugihugu cyose cyangwa ugwe wa diocese cyangwa ugwego rutoya rw'amaparuwase nka 5 ibyo bita région pastorale intara y'ubutumwa muri icyo gihe urwaruka bararutumako rukiyandikisha hanyuma bakazomara iminsi 3 bari hamwe icyiza cyavyo nuko nkuko umugenzanje Simba aheje kubivuga n'urwaruka gwaba uri mu mashure canke rutari mu mashure ico gituma mvuze mu budasa bwabo hanyuma
namoko
byose budasa bwose haba amoko ubutunzi uri mu ishure utari mu ishure bose barabatumako agategurirwa inyigisho y'iminsi 3 no kuvuga rero barara aho hantu paruwasi bayabakiriye iciza kirimwo nuko urwo gwaruka rwakirwa n'imiryango niyo iruraza kandi uwari we wese aza kuza atazuza kumuraza uwari we kandi ntatoruza kumuraza umwe wese agenda kurazwa n'uwo bamutoye bati wewe umuryango kana kawe yandikishije niwe ukujana ukuraza murumva rero mu guharanira amahoro biratuma abantu bamenyana ubudasa bwabo bakabona ko bafise ikikorwa kimwe amazo nyigisho bakazironka mu minsi 3 kugira ngo nabo basubiye iyo baba bazibagende bajanye inyigisho zubaka imiryango zubaka urwaruka rimwe mbere niyo giterambere birimwo turabakaburira n'ubwenge tubabwira tuti nyabuna imigambi nayo ijanye n'iterambere imeze kunuku nuku mwo yitegure kunuku nuku
ego muravuze ko mubakoraniriza hamwe atagutandukanya numviseme ngo sinzi no ku myaka ngira ngo nicyo kimwe
oya ku myaka dufatira kuba amaze gushikana n'imiburi imyaka 16 n'ukuduka
ego ntage ugaruka ruba rukeneye ngira ngo gusigurirwa bivanye n'ibihe ruba rurimwo bivanye n'amashuri ngira ngo bize hama bakabashira mu migwi kuko ivyumviro bishaka kuba bitari bimwe
uravye ugaruka yarabo bivanye n'abantu basanga ariko barabita bajya imiyabaga bakiri bato no kubijyanye n'amahoro birahaza bikajamo kuko nkuko Patrick yagiye kubivuga iyo usize hamwe abantu bashobora kuba ari mu mice myinshi mu bijyanye n'imyaka n'imico ibatari imwe rimwe na rimwe nico gituma bishora kukenerwa yuko ubashira mu mice mito mito bivanye n'ibyo abantu bashora kumva kuko ibyimvu nti ari bimwe nuko bona ko ari kume ukabuzi ko abo bari mu mashuri bivanye n'ico watumbereye kubashikiriza ari jwa kubashikiriza hamwe bose abari mu mashuri n'abatagiye mu mashuri mugabo hariho n'izindi ngisho sha gutegura zereke abagiye mu mashuri kuko hari bimwe amaze kurengera ugiye kubashiramo ka bose hamwe na hoteli mashuri basanga mengo bari kwatakaza umwanya akone n'inyigisho rushobora gutegurira abo bantu batagiye mu mashuri kubera ko bivanye n'ubumenyi bafite bwo mu ishuri zijya n'igisho ugiye kuzisha muri rusange bashaka kuzitahura nubwo ko biravana n'icyo wategekanije kubigisha uko ashaka kubashyira mu mice mu migwi nuko ushaka kubahuriza hamwe bivanye n'intumbero wabafitiye
na patiri ngira ngo niko basanzwe babikora ngira nuko twamukiriyemo
yego turabikora ubwo n'uburyo bumwe bw'ingene duhuza urwaruka rwinshi ariko kandi iyo tuba twabahuje ntibose kivuga yuko wigisha abantu ikivunga oya ni ibintu yari teguye ku byo guko ubashira mu mirwi ibivanye n'ingene
n'ubukene
bategera ariko hambavu y'ivyo turafise ibintu twita imihari muri ekleziya katolika imihari muhora mu yumva imihari y'abaskuti ngendanyi abasaferi abashonitsi ati nabandi nabwo nubundi buryo gugu shora ukabura ubwenge no kwigishwa mbere muramona nk'abaskuti cyangwa abasaferi ko bakora n'ibindi bikorwa no vuga yuko ari nk'iby'iterambere bakaburira n'ubwenge bw'ingene bashobora kubaka imigambi yabo n'ubundi buryo nabwo rero nk'uko yari karabivuga kwigisha abantu bivanye n'icyo bagomba gukurikira ariko kandi n'ubumenyi n'ubukerebutse babagezeko
iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Jean-Baptiste ibyo bariko baravuga aba barongoye amasengero n'amadini mumva ni bishobora gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kuba muri ibyo bikorwa byo guharanira inyungu z'amahoro
cyane gose mu Kirundi barayamaze ngo nta utangisha dafise ibikorwa nk'ivyo rero biratuma guhaguruka by'ukuri rumaze kuba ruri kumwe muri iyo migwi muri ibyo bikorwa urumva kwanze ubwa mbere ko guhawe agaciro kuko hajya iyo urwaruka rubikora urabaho hajya mu kibano rutagiye ruraronka akajya ko kujya mu bikorwa nk'ivyo rimwe na rimwe hari igihe guyumvira ko gwakunyiriwe iyo rero ruserutse rukajya mu rundi rwaruka bagahana ibyiyumviro bagakarihirizwa ubumenyi bagashobora no kujya ku kivi kugira bakore ibyo bikorwa by'amaboko byunganira mu iterambere ry'ikibano babayemo ni ikintu kibaha agaciro rwose gituma banashobora kuronka n'akajyo keza ko kwiyumvira kazoza kukwiyumvira ingene bitunganiriza ejo hazoza
mwavuze yuko hari ugwaruka go kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35 ruri mu bukene hanini bw'akazi kandi yuko utagira icyakora yuko hari byabamunyene bitari byiza atari byo gushimwa mbega ugo gwaruka ruri muri iyo myaka rurafite ingene rushobora gufashwa mwebwe murongoye amasengero n'amadini
nivyo ubwa mbere ho nkuko na patira yivuze nukubanza kubigisha ibijanye n'imyuga mito mito tushaka gufatira cyane cyane mu buruhuko rona bihoragira amakambi y'akazi ajya makambi y'akazi abari mu ntumbero zibiri ubwa mbere ho ugo gwaruka ruramenya ibikorwa by'amaboko nyamugenda ko bavuga ngo ntari mirimo impeshi ni nyaka inyaga imwe mu gihe baba bari kumwe bacamenyera gukorera hamwe ku buryo bashaka kugira umugambi bagashukusaba ingere bashaka kubafasha haba mu bijyanye mu kumera kwacu ngo bashaka kubafasha bafashirije hamwe kuko kandi tumenya yuko amahoro ajyana n'amagara meza udafite amagara meza ntubwo ariko baharaniye amahoro amahoro aba mu nda kandi
bega subiye inyuma gato urwaruka nyine rutagira icyo rukora kuvuga yuko nimba rushobora guharanira amahoro tukuvuga ko ruri no mu bashobora kuba bashobora guhungabanya amahoro rero kubera no kuba icyo bakora
neza go cyane go niko babere bo banafise n'ingufu niyo bashobora no guhendwa kuko umuntu ashonje mubwitawe ndakoresha nibi urashaka kumukoresha kubishaka mu gihe adafise izo nyigisho zikwiye zimwereka iki ni cyiza kamenye cyo yihanganira ukamya koko aba kera baravuze bati ngo igihe sinyenye bavuga neza ibyo byose urumva nibo bakomeye bafite ingufu ushobora gukoresha ibyo ushaka byose mugabo kandi izo ngufu icyo tubafasha no kugira ngo badishire mu iterambere zize kubafasha nizo mu gusambura.
Ikindi no kunganira nuko iruhande yuko ari nabo bakomeye bafite ingufu ni nabo bagize igitigiri kinini cy'abarundi. Ibyigwa byagiye birakorwa byarerekanye kugwaruka ruri ku bice birenga 60%. Cyumvikana rero yuko icyo gitigiri cy'abantu bagize igihugu iyo batitaweho bikwiye go iyumvirwa imigambi by'ukuri yo gufasha kugira bagume ku murongo mwiza w'indero umurongo mwiza ukumva ko bahamagariwe kunganira mu iterambere akenshi nuko abo bantu bashobora badatsimba ataje amahoro mu ruhande rumwe bashobora no guhungabanya ya mahoro
aha bavuga ko bakoresha mu rwaruka rukoreshwa cyane mu bijyanye na politiki ni kuvuga rushobora kuba rukoreshwa rero rufise ibikorwa rukoreshwa mungira ngo rushobora kuba atari ibiharanira amahoro cyane cyangwa ruriteze imbere mugabo ko biri kose ngo rurakora
hanyuma tuvuze tuti gukoreshwa mu bya politiki burya nuko abantu kenshi bihutira kumva ngira ngo agahaze ubundi politiki hari imigambi iterambere ijya muri politiki hariho n'ibindi byinshi biba biko birarangurwa mu gihugu bijya muri politiki nivyo yuko haba hari abanyapolitiki ngira ngo baba bafise izindi ntumbero bashobora gwagwaruka nyene bashobora kurukoresha mu bindi bitaza by'ukuri biri mu ntumbero nziza ariko by'ukuri iyo gwagwaruka gwigishijwe kwebwe mu runani rw'amashyirahamwe y'ugwaruka tuvuga tuti icuma gikomeye ni icaciye mu ruganda iyo gwagwaruka gwaciye mu ruganda rukigishwa by'ukuri akenshi ruba ari gwagwaruka ruba ruri ngaho kugira rusahirize mu gutsimba taza ya mahoro
ego
ahubwo jewe ndibaza tukivuga ivyo nyene hari ugwaruka rutezwa ku kuraba neza kandi kugerageza kubafasha kuronka imigambi tomoye n'urugwaruka ruriko rurananirwa inyuma y'ishuri shingiro kuko ni rwinshi haraho naciye nsanga umusaseredoti yabegeranije mu paruwasi imwe yari afise urwaruka rurenga 80 umva imisore n'inkumi bagifise ingufu bategereza kuba bafise ico bakora tutaravye neza muri iki gihugu cacu urwo rwaruka niko ndavuga ariko rananirwa inyuma y'ishure shingiro badaheza ngo babandanye n'ukuraba neza haba ku rwego rw'igihugu haba no twebwe mu madini haba no muri abanyene bajejwe iby'amashirahamwe tukihweza ico twokora kibereye kuko n'urwaruka rugifise ingufu n'urwaruka rugikeneye ubumenyi ariko kandi n'urwaruka rutegeza kubaka kazoza karwo rutaronse rero abantu babafasha kubaka kazoza kabo babagira imigambi myiza ibafasha kwinjira mu buzima murumva yuko byandikwa ko turavuga ko umuntu ashobora kubakwega ati nyabuna nuze ngaha ndaguha gasabune ndakugurira gahuzu ndaguha ikigufasha kubaho muri icyo gihe umunye politika aciye muri ubwo buryo yobahenda kandi yobatwara icyo gituma ndiko vuga nti mukubaka amahoro n'ukubanza kuraba neza ko turi ko turubaka urwo rwaruka kugira ngo rushobore kwimenya mu buzima ukora ibikorwa yurubeshaho mu buzima twebwe twaragerageje kugira umugambi usa n'uwo tuzohava tuziza tubashyira mu ngiro bukebuke kugira tusubire tubigishe ibyo bita réinsertion dans le travail nibyakunda ntituzobishobora twenyine kwe muri Kiliziya Gatolika nitwo bishobora twenyine ngo gwarukanire kwinshi
muzabifashanya n'ayandi masengero hamwe no muntwara
n'icyo mugomba kuvuga ubundi twatezwa gufashanya mugabo bamwe bose batabanje kumva yuko ari nkenerwa aho niho cyane cyane shatse kudoma urutoki kumva ko ari nkenerwa kugo gwaruka umuntu atatezwa kuruheba
mukurangiza ibyo n'ivyo gwaruka ruheruka gukora avuga ko rumwe goba gwaratumwe mu gutera amabuye mu gusambura isengero rya Ekleziya Katolika mu gihugu kibanye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivyo vyo muvuga ku iki
ni kagahaze twavuze yuko vyukuri hari ibikorwa biko birarangurwa mu ntumbero yo gufasha gwaruka ariko kandi haracari hagahaze
pat no muvuga ku iki kuri bijya gwaruka gwakoze
ubwa mbere ho birababaje kuko nimba gwabikoze hari umuntu yabigishije kugenda kubikora ubundi nta muntu numwe yiyumvira afise umutima yo kwigishije urwaruka kuja gusambura urwaruka turwigisha kwiyubaka no kubaka igihugu ni burushoro kugenda gusambura icari cyo cyose umuntu yaba yabigishije ibyo bintu murumva yuko si umukunzi w'urwaruka n'umwasi w'urwaruka urwaruka rwateza kumenya yuko umuntu wese akwigisha kuja gusambura ntaba gukunda nkabarondera kazoza kawe kandi nta bari karakubaka.
Ego tubashimire ku ntererano mutanze muri kino kiganiro Patiri Aristide Njyabuheze umunyamabanga mukuru w'ibiro mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na Rukirisu by'urwaruka turabakengurukiye.
Ndabashikengurukiye na jewe kuba mwantumiye ndakengurukiye nabo twasangiye ikiganiro n'abatwumvirije.
Ene Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe turabakengurukiye.
Turabakengurukiye ku butumire nabo twasangiye ikiganiro twibaze yuko rwatwumvise kugira ngo rutsimbataze amahoro.
Ego Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashirahamwe y'urwaruka mu Burundi CPAJ namwe mbwe turabakengurukiye.
Natwe turabakengurukiye gose kuri iki cyimvyo ciza mwagize cyo gutuma ikiganiro gishobora kugira icyo cyunganiye kugira urwaruka rugume ku ntumbero nziza.
Twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku bijyanye n'icyo ndongozi z'amasengero hamwe n'amadini bashobora gushyigikira kugira ngo urwaruka rushobore guharanira amahoro. Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Arakoze Diane Ndonse namwe bw'inshuti bakunze Mariko muratwumviriza. Nanje Diane nahaze hamwe na Fatuma Alimasika la tudasize inyuma engineer Diego twari kumwe muri kano kanya tuyifurize twembi kugira umunsi wa Mungu mwiza.